Mutangazo yasohoye ishyirahamwe ntabari zabyashimye ingingo ya Perezida yo kurekura abanyororo yatangaje ku munsi wa nyuma urangiza umwaka wa 2021. Umukuru w'iryo shyirahamwe Jean-Marie Nshimirimana yemeza ko inzu z'imbohe mu Burundi zahindutse nk'ikuburiro abafungwa mu murengera bakaba bafunzwe atambaza umvikana zihari bitewe n'uko hari abantu bagiye bitwaza ikenye n'amabanga bafite mu gufungisha abantu uko babyishakiye. Asaba Abarundi bose kuvira hasi rimwe bakagwanya akarenganyo.
Ariyo rero twagiye turabona mu ishyirahamwe ntabariza byakwegeye Abarundi benshi mu mabohero atandukanye ugasanga yagiye kuba nk'icukiro kubera ukurundana kw'abantu benshi bimwe bimwe rero byavuye ku babe gito bw'Abarundi bamwe bamwe avuga ati komvise igikenye reka nyarucari akaba adakimuvugira ndamufungishe agatelefona procurere agatelefona umuopeje kanaka ati mumfungiro biraduhaye intege rero Abarundi twese ko tukwiye guhagurukira icyarimwe kugira turwanye akarenganyo kandi turwanye n'indongozi zimwe zimwe zifata uburongozi nk'icibare kumenga n'ubwo gucinyiza abandi.
Ibitigiri by'umurengera mu mabohero na Perezida Evariste Ndayishimiye biramuraje ishinga kwa 31 ukwezi kwa 12 mu biganiro yaremesheje n'abanyagihugu hamwe n'abamenyeshamakuru yavuze ko yifuza kubigwanya yemeza ko kubwiwe inzu z'imbohe zikwiye kurungikwamo abicanyi bonyene.
Ukazibona n'imanza zicacanye n'ubwicanyi umuntu yagiye gupfungwa bonaka ngo aheraniye naka ngo yagiye gupfungwa. Sinifuza yuko njenda ubona mu munyororo abantu bapfungwa atarabicanyi tukaduhunze mu gihugu umuntu ariko arakora akorera igihugu ariko arakora ibimuteza imbere uciye mujyana kumubika uri wenyine ucumugaburira ni wowe ucirondera muzigerera umutekano ni wo rero naho kujya abicanyi kugira ngo dukingire bene igihugu ko twabonye ari abicanyi hakabaho gukosorerwa abantu bo babicanyi abo ni bo kujya mu munyororo.
Mu kurindira ko iyo ntumbero ishyirwa ko mu mahoro atari make abafungwa bavuga ko badafite imiryango hafi y'aho babohewe bagemurira bamabuze ibyo bafungura. Umukuru wa ntabariza ahamagarira abakuru b'amabohero kwijurukira kurimisha mu mirima kugira ngo barinde kigo yabo bajejwe.
Turararikiye mu buyobozi bukuru bw'amabohero abarongo y'amabohero mu Burundi ijya mirima bafite y'amasizo hafi abanyororo bavundira mu munyororo basohore amaboko baje kurima y'amahegitari tuzuye mu Rumonge y'amahegitari tuzuye ubwaho kurimimba abanyororo bafungura injya bahindurirwe batanye kuri bwa bugari na bya biharage bahindurirwe bafungura imboga mbere bishobotse borore bafungure n'inyama birashoboka. Umuntu umwe arorora akagira ubworozi rimwe inka 10 cyangwa 15 mbendaretse abantu babari igihumbi.
Mu kwa gatanu umwaka uheze Perezida Evariste Ndayishimiye yahaye ikigwanwa imbohe zirenga 5000 ariko abagera ku 170 nibo batezuriwe gusa nta mucyifuzo cya kizigenza cyo kurikizwa bishaka. Nshimiye Imana arongoye ntabariza asanga n'imiburiye buriyeho kwitegereza abanyororo barenga 1000
si barundi arinza avuga ati dukurekura abantu bose batagirizwa ubwicanyi hamwe byokorwa by'ukuri neza nk'uko yabisabye hazotaha abanyororo bashika 1000 mugabo hamwe tubona neza ko se barundi bavuga tatabashika 5000 hagatare kugwa 2700 intambamye hari ndayibabwiye arabivuga mugabo haraja uwundi mugwi ugiye kuraba dosiye y'abagire bareko arero amadosiye dusa atasanga afashwe intambamye ibayemo ugasanga yarakiriwe umunyororo mugabo hari kwihadaba iryo hadabo ntiyaririshe.
Mu kiganiro cyo ku munsi urangiza umwaka umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeje ko mu byarazwe bigoye harimo igisata cy'ubutungane avuga ko imanza 180 ahamagarira abacamanza kuzikura mu nzira kugira ngo uyu mwaka urubanza rwatebye ruzomare n'imiburiburi iminsi itarenga 100
twavuga ngo ubutungane bwari bwiza mu gihugu oya ibintu byose byari byarabaye nabi imanza zonyine zabaye ikirare twagize rusasuma yazo dusanga 180 urubanza hako uruca ntirushe mungiro wo kumureka ubu twashaka kuba twihutire izacitse zibanze zije mu ngiro hanyuma duce rero tujya kuri za zere nazo zitaracika tuzimare nazo nyene mu mwaka uza tufise intumbero y'uko atarubanza bomara nk'amezi atatu utarahera.
Uburundi buta amahoro 11 afite ubushobozi bwo kwakira abantu batarenga 4,194 ariko amaraporo y'ubuyobozi bukuru bw'amabohero n'amashyirahamwe yahani hagati hakabafungwa yerekana ko ubu abayabarizwamo barenga 13,000 ibituma imibereho yabo ikomeza gutituka nk'uko amashyirahamwe yahanye uburenganzira bwabo abishyikiriza. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.